radio mwumvani radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Indege itwaye abimukira ba mbere bava mu Bwongereza boherejwe mu Rwanda itegerejwe guhaguruka ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Umutwe w'inyeshyamba za M23 urahamagarira abaturage bahungiye muri Uganda kugaruka mu byabo mu mujyi wa Bunagana. Mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi nta temiri hari ryambo kuruzi Kanyosha ruhuza amakarti ya Kibenga na Gisyo.
Kona karacari gihari kiratwagwa. Hari abadacanga aha kubera ururuzi.
Cyangwa hari nk'abantu benshi bakinya ko baterura bashobora badabaracha ko babereye hafi.
Bamwe mu baturage ba komine muha abambuka bahetswe bishyura amafaranga 200. Abakuranye hafi n'uwari president wa America Donald Trump bamubwiye ko yatsinzwe amatora ariko ntiyabyemera, bituma abambari be bagaba igitero ku nguru y'inteko nshinga bategeko Capitol. Aya makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Aloyize wiriwe
miriwe ve nise tura yahera mu karere k'ibiyaga binini. U Rwanda ejo ku munsi wa mbere gwaragirije umugwi wa ONU muri Republika ya Demokarasi ya Congo uzwi ku izina rya MONUSCO ko wafashe uruhande wegamiye kandi ufasha leta ya Congo. ONU ku munsi wa gatandatu yasavye impande zose zihanganye muri iyi ntambara guhagarika ubunyene ibikorwa byose by'intambara. ONU yongeye ko ishigikiye ubwigenge, ubumwe no kubahiriza ubutaka bwa RDC kandi neguye yivuye nyuma guserukirwa n'ikindi gihugu mu ntambara. Ejo ku munsi wa mbere umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makolo yarishuye kuri ibi byavuzwe na MONUSCO yagiriza ONU guhengamira ku ruhande rwa leta ya Congo. Yavuze ko inteko za ONU MONUSCO zidakwiye kugira uruhara mu gutera u Rwanda canke ngo yihagararire ku ruhande mu kwigira sindabibazwa kubwiwe bisigura ko ibifisemwo uruhara. Republika ya Demokarasi ya Congo yagiriza u Rwanda gufata mu mugongo muhari M23 ariko ibi byagirije u Rwanda rwama rwabihakanye. Sentare ya ONU yavuze jo ku munsi wa mbere ko Felicien Kabuga yagirizwa gutanga amafaranga yafashije muri genocide yo mu 1994 mu Rwanda atakibuza ko aburanishwa. Yavuze ko kumuburanisha kubwirizwa gutangura vuba bwango irahe mu Buhorande. Ni nyuma yaho abashingamanza biwe bari basavye ko kumuburanisha biba birahagaze ku mvo z'amagara amukitse. Ishiramwe impuzamakungu ONU rivuga ko yagirizwa kuba yarafashije gushinga umuhari w'abagwanyi w'interahamwe wagirizwa urupfu rw'abarenga 1,800. Kabuga yahoze arongoye Radio Televiziyo Libre de Mille Collines RTLM yahamagarira kwica abatutsi. Yagirizwa n'urwego MICT ibyaha bya genocide guhamagarira gukora genocide hamwe n'ibyaha ku kiremwa muntu.
Washington ijwi rya Amerika.
Amakuru ku mugabane wa Afrika kandi muri Botswana hakoraniye inama yo kurwanya ibiturire yatanguye jo ku munsi wa mbere irongowe n'ishyirahamwe rya Afrika hamwe n'ikigega mpuzamakungu cy'ubutunzi FMI. Icegera cy'umuyobozi wa FMI Antoinette Saye yavuze ko umugabane wa Afrika utorohewe bikomeye mu rugamba rwo kurwanya ibiturire cyane cyane muri ibihe hateye ikiza cya COVID-19. Naho mu 2018 abategetsi ba Afrika biyemeje kurwanya ibiturire, akarere ka Afrika iri munsi ya Sahara karacyari mu mwanya wo hasi mu maraporo asogwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu yiyemeje kurwanya ibiturire. Mu yavugwa mu makungu intambara y'Uburusiya na Ukraine iracyabandanya. Umutegetsi wa Ukraine yavuze ko abasirikare b'Uburusiya binjiye hagati mu gisagara cya Severodonetsk kiri mu buseruko kandi babandanya kurungika ibisasu mu kigo gihingura imyuka y'ubumara kinyegejemwo abasirikare amajana n'abasivile ba Ukraine. buramatari w'intara Serhi Haidai yavuze ejo ku munsi wa mbere ko abasirikare b'u Burusiya bagenzura ibice 70% by'ico gisagara kandi birukanye abasirikare ba Ukraine hagati muri ico gisagara. Hano muri Leta Zunze za Amerika, Presidansi ya Amerika yavuze ejo ku munsi wa mbere ko Perezida Joe Biden yifuza ko abashinga amateka baca bemeza vuba bwango amategeko agumye yo kugenzura abatunze n'abifuza kugura inkoho, gukomeza umutekano ku mashuri hamwe no kwitaho ibibazo by'ingwara zo mu mutwe. Ni nyuma yaho inkoho zidasiba guhekura Abanyamerika, benshi muri bo abana bicwa n'abazitunze mu buryo bwemewe n'amategeko, kandi bamwe bagaba batunze n'izisanzwe zikoreshwa n'abasirikare. Perezida Biden ku munsi w'Imana yari yavuze ko ibyaha bashinga amateka bumvikanye bitarimwo ibyo yari yifuza byose, ariko ko ari intambwe zishimishije mu nzira nziza.
Urakoze Aloyizi Bigirimana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu a kadumu radio yacu vewa kadumu kam, naho ku mbuga za YouTube, Facebook na Instagram. Adresi yacu ni vewa radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Indege itwaye abimukira ba mbere bava mu Bwongereza boherejwe mu Rwanda itegerejwe guhaguruka ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Abagera kuri barindwi nibo bategerejwe, ariko batatu muri bo ubujurire bwabo burasuzumirwa mu nkiko kuri uyu wa kabiri mbere y'uko indege ihaguruka. Byari biteganjwe ko agenda bagera ku ijana. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Liz Truss yabwiye BBC ko niyo haboneka mbarwa bagomba koherezwa kubiri mu mugambi wo guca intege ababonera indonke mu kwambutsa abantu magendu. Amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu yamaganye iyo gahunda. Abayobozi bakuru ba Kiliziya y'Abangilikani baravuga ko igayitse kandi ko itesha agaciro Ubwongereza. Ni gahunda izamara imyaka itanu abinjiye mu Bwongereza mu buryo butemewe n'amategeko bazajya boherezwa mu Rwanda. Umutwe w'inyeshyamba za M23 urahamagarira abaturage bahungiye muri Uganda kugaruka mu byabo. Umujyi wa Bunagana uherereye mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wigaruriwe n'inyeshyamba za M23 mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Igina Shusi Bahizi wari mu mujyi wa Bunagana ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere, yavuganye na mugenzi wa Chetienne Karekeji abanza kumubwira uko ingabo za Kongo zavuye mu mujyi wa Bunagana.
Ntabwo bigeze barwana, nta n'urusasu rwarumvikanye, nta muntu warashe, ariko abasirikare ba M23 baturukaga mu musozi w'amanuka. Urabona Bunagana iri nko mu mubande, baturukaga iheru bamanuka, hanyuma abantu bari bari iyo bake basigaye bakiruka, n'abasirikare ba Kongo bamwe bariruka, ariko nta kurwana bugeze kuba uno musa.
Ikibazo nyamukuru cy'inguta abantu bibaza ubu ngubu ni ukumenya ubu ugenzura umujyi wa Bunagana watubwira icyaho ku mupaka.
Ku ruhande rwa Uganda amakuru tubona ni uko umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Kongo ugenzurwa n'inyeshyamba za M23. Bamwe mu batubwira muri Kongo batubwira ko mu gisirikare cya M23 ko ari bo bari muri uwo mujyi. Ku ruhande rwa Uganda haba ku mupaka hano mu bashinzwe abinjira n'abasohoka batubwira ko uruhande rwo hakurya iwabo abagenzi babo batariyo hari abasirikare. Hanyuma na hano muri Uganda ukabona ko abasirikare ba Kongo bamwe bahunze. Ni ku rero kiba abasirikare ba Kongo bakiri muri Bunagana simpamya ngo abantu bakobaye bagenzi babo bakaba bahungiye muri Uganda. Ubwo rero ibyo baba bishatse kugaragaza ko umujyi wa Bunagana uri maboko ushobora kuba uri maboko y'inyeshyamba nk'uko ibitangaza uko abantu abasirikare ba Kongo bamwe bahunze.
Hari amakuru menshi yakomeje gutangazwa y'ibisasu bya rutura na za rokete byatewe ku mujyi wa Bunagana bituma ari abasirikare ba Kongo ndetse n'abaturage ba Bunagana bahunga wowe ko umaze iminsi ngaho byirebera ibyo bisasu wamenya aho bituruka
icyo navuga nta gisasu na kimwe cyari cyamuhanda rwa Uganda ibisasu riri ku ruhande ejo ibisasu by'imbunda ziremereye ibyo byumvikana waburi muri Uganda ndetse no mu birometero kure cyane n'umupaka wumva ibisasu by'imbunda ziremereye biturikira aho ngaho muri Congo ntitwamenya niyo ndaba birasaganye bari gisigaye cyakumwe cyangwa birasaga cyangwa niba ari inyeshyamba ariko mu mbunda zimwe gisigaye cya Congo cyahunganye nazo muri Uganda harimo ari imbunda za Rutura kandi hari n'amafoto yagiye agaragara ko ari imbunda ya Rutura yari yarashwe iri mu muhanda ntabwo twizi ni iy'uruhe ruhande ariko bigaragare kandi byumvikane ko aho ngaho nyine hiriwe havugira imbunda za Rutura umunsi w'ejo ariko ntitwamenya ni uruhe ruhande rwari ruzifite
abanyekongo barahunga umusubirizo ari benshi bajya muri Uganda ubu byifashe bite
benshi cyane ku buryo umupaka wabonaga ni wose wuzuye abantu bamwe bari ku mabaraza y'amazu abandi bicaye iruhande ndabona batetse ibyo kurya batekeye ku muhanda iruhande rw'umuhanda navuye no ku nkambi ya Nyakabande inkambi ya Nyakabande iruzuye harimo impunzi abashinzwe impunzi batubwiye ko bafite impunzi zirenga 30 uno munsi amabisi yatwaye zimwe mu mpunzi zo mu Nyakabande azijana na Kivare hagiye amabisi 6 kandi hari acyuzuye ariko ikigaragarira amaso hari Nyakabande hari abantu benshi abenshi cyane n'abana bato babonaga wagatekeje ko ari nk'ishuri ry'abana abana batoya cyane cyane n'abagore abagabo n'abasore ariko abagore n'abana nibo benshi nibo biganje mu bantu bari hariya
birashoboka ko hari abantu bashiye kuvugana Ignatius muvugana wabonaga bifashe bate hari icyizere bafite impungenge ziteye zite ku maso yabo
bari bashavuye cyane bagaragara nkabo ku mpaka wunaga nabo nta n'imfashanyo babona ubona ko banyotewe basa nk'abarwaye bakurura barwaye ibicurane bananiwe abandi baryamye mu byatsi mbese urabona ko abantu bananiwe ariko hano mu Nyakabande aho impunzi zakirirwaho twagezeho mu masaha y'amanywa bafata ifunguro hari batonze imirongo miremire cyane hari ahantu bagaburira hagera nko kuri 5 abo twavuganye rero hari abatubwiye ko bamwe bari bahamaze n'ukwezi ko ndabona batangiye gukera barabona ibyo kurya bakabona aho kuryama bakabona amazi meza ndetse hari n'aho bigishiriza abana bato barimo kwiga bamwe bakabakora ubuvuzi bakabakingira indwara bamama batwite bakabafasha ariko hari amashyirahamwe ashinzwe gutabara impunzi menshi cyane atubwira ko ibikoresho birimo kugenda bigabanuka kandi umubare w'impunzi ukagenda wiyongera buri minsi batanze n'ubuherere ku buryo ngo ikibazo cy'Nyakabande naho hashobora kuza nabo bashobora kugira ikibazo cy'inzara ku buryo ibyo kurya bishobora gushira
umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika ibunagana Ignatius Bahizi avugana na Etienne Karekezi hagataho umutwe wa M23 urasaba president wa Congo Felix Tshisekedi guhagarika kubagabaho ibitera ahubwo akemera kugirana nabo ibiganiro
Washington ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Burundi n'Uburusiya butangiye ikiciro gishya cy'umubano ushingiye ku buhahirane busesuye mu rwego rwo gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu byombi Uburusiya bwatangaje kuri wa mbere ukifashanyo yabwo ku Burundi iri mu nzira yerekeza muri iki gihugu Pierre Claver niyo nkuru
Uwuserukira Uburusiya yatangaje ko ubu igihugu ciwe kiriko kirarondera abandi bagenzi ku migabane itandukanye y'isi kuko abanyaburaya n'abanyamerika batagicana waka mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ambassadeur Valeri Mikhayov yavuze ko muri iyo ntumbero ifashanya irimo n'igitoro iri mu nzira iva mu gihugu ciwe ija mu Burundi mu ijwi ry'umusubiramo mu gifaransa Valeri Mikhayov yagize ati kuvyerekeye imiti myinshi kandi y'ubwoko butandukanye twarungitse ibiganiro hagati y'abahinga bacu nabo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi birabandanya kugira ngo izoshike neza kandi bibaye ngombwa haze n'igindi ndetse abahinga biwacu bazoshika ngaha vuba turashaka kuzoca dushinga ngaha n'ikigo cyo gupimiramo imiti n'indwara zitandukanye kugira ngo izo ngorane z'inzira ntizizosubire kubaho. Nibyerekeje igitoro ni nkuko nico kimwe n'umwavu w'ikizungu w'uburimye. Vyose bizoshika ngaha neza abanyaburaya badufatiye ibihano bari biteze ko bahungabanije inzira zose, ariko bari henzi kuko umuti w'ico kibazo waratowe. Uburusiya ntibwavuze amaritiro y'igitoro canke ibiro vy'umwavu n'imiti bigize iyo mfashanyo. Gusa uwubuserukira mu Burundi yemeje ko ari ku rugero rw'ivyo Uburundi bukeneye kandi bwasavye kugira ngo bwikenure. Ico gihugu cemereye imfashanyo Burundi carafatiwe ibihano n'ibihugu vya Rutura, vya Buraya na Amerika kubera intambara cagavye kuri Ukraine kuva mu kwezi kwa kabiri. Uburundi nabwo bwariko buranagura imigenderanire n'Uburaya, ndetse umushikiranganje w'imigenderanire Burundi n'amakungu Albert Shingiro yavuze ku ndwi iheze kw'iyo migenderanire isigaye yifashe neza. Umwe mu banonosoye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu yabwiye Ijwi ry'Amerika ku bucuti bw'Uburundi n'Uburusiya bushobora gusubiza ibintu inyuma. Gervais Nibigira:
Tavyerekana yuko umunsi rero igihugu c'u Burundi coba caravye inyungu zihuta neye ku gihugu c'u Burusiya. Rero ushobora gutuma rero haba imigenderanire itari myiza hagati y'u Burundi hamwe n'ibihugu bigize iyo miryango umwe bwa Burayi canke n'ibindi bihugu usanga uyu munsi bishyigikiye ibihano. Byerekana yuko uyu munsi rero igihugu cy'u Burundi gikeneye rwose Burusiya gusumba igihugu bindi baba basanzwe bafitaniye imigenderanire.
Yamara aragwa akagaruka akemeza ko igihugu cyose gifise uburenganzira bwo kugirana imigenderanire n'uwo gishatse hashingiwe ku nyungu z'impande zose. Mu kwezi kwa kane Uburundi bwari bwashigikiye intambara muri Ukraine mu kwiyamiriza ibihano ibindi bihugu byafatiye Uburusiya mu kucirukana mu nama nkuru ya ONU ijeru agateka kazi na muntu. Uburundi buri mu bindi bihugu 9 vyashigikiye Burusiya arivyo Algeria, Congo, Centrafrica, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Mali na Zimbabwe, mu gihe ibindi 22 vya Afrika vyashimye kwinumira abstention mu Gifaransa. Gervais Nibigira asanzwe ari mu mashyamwe harane agateka kazi na muntu abona ku Burusiya bucaka gushimira Uburundi.
Umunsi Burusiya bwasubije mu ndumane igihugu cy'u Burundi kubera babajyanye ku bakeka no bahagaze ku mugaragaro Uburusiya buca bwereka ibyo bihugu bya Burayi bati byo tabise abantu badushikiye muri ibyo bihugu musanzwe mutene imigendanire.
Ubuserukira Uburusiya mu Burundi yanabajijwe ikibazo cerekeye abanyeshuri b'Abarundi biga muri icyo gihugu bakunda gutogwa ibiziga atawuzi icabishe. Mu myaka 2 iheze hamenyekanye abanyeshuri 4 batowe bitavye Imana. Uburusiya burahakana ko ataruhara rubifisemwo. Ati: ndemeranya namwe yuko bibabaje cyane, ariko twebwe twibaza ko bitumwa no kuticungera neza kwa bo banyeshuri, kuko kenshi amatohoza yerekana ko baba barenza amategeko haba mu kuja koga ahantu hatemewe canke gusohoka amasaha yarenze canke kurenza urugero mu binyobwa bihereza. Ivyo byashika no mu bindi bihugu haba mu Bufaransa n'ahandi. Ico twokwizeza nuko igihugu cafashe ingingo zo gucungera umutekano muri ivyo bice bikunze gutorwamwo ibiziga by'abanyeshuri. Yamara n'ubu ndasubiramo ko umuntu ari bugicungera ku giti ciwe. Uburusiya bwemeje ko naho ibihe bitoroshe buzobandanya bufashanya n'ibindi bihugu bitandukanye bya Afrika bivyifuza. Bwemeje ko ibi umukuru w'igihugu Vladimir Putin aheruka kubituma utwara ishami ry'ubumwe bwa Afrika perezida wa Senegal Macky Sall mu rugendo yagizeyo mu ntango z'uku kwezi. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwe ry'America.
Muri leta zunze ubumwe za Amerika akomeje kumva abatanga buhamya mu iperereza kumvuruzo ku itariki ya 6 zo kwa mbere umwaka 2021 zatejwe n'abashyigikiye uwari president Donald Trump ku nguru y'inteko nshinga amategeko Capitol. Humvikanye abakuranye hafi n'uwari president Donald Trump bamubwiye ko yatsinzwe amatora ariko we agakomeza gusubira mu ruhame, icyo abamunenga bita ikinyoma gihambaye ko yari manganyijwe amajwi mu guhatanira manda ya kabiri ya president. Temistocle Mutijima:
Akanama gashinzwe amaperereza kerekanye uburyo Trump yahisemo kuvuga ko yibwe mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2020, nubwo benshi mu bakozi ba hafi ye bavuze ko Joe Biden yabonye amajwi menshi kumurusha. Ku nshuro ye ya kabiri yumvwa n'abagize aka kanama, Zoe Rofgreen, umudepite w'umudemokrate, yagize ati: "We n'abajyanama be ba hafi bari babizi ko ibyo avuga atari ukuri, ariko bakomeje kubikwirakwiza kugeza mbere gato y'uko itsinda ry'abashyigikiye Trump batera Capitol." Bwana Bill Stepien, wari ushinzwe ibikorwa byo kwiyamamaza bya Donald Trump mu 2020, yari mu bagombaga kunyura imbere ya komite igizwe n'abadepite 9 yashyiriweho gukora ayo maperereza. Icyakora uyu ntiyabonetse kubera ikibazo cyihutirwa cy'umuryango. Bivugwa ko umugore we wari utwite yafashwe n'inda. Ibyo byatumye igikorwa cyo kumva abatangabuhamya gikererwaho iminota 45. Komite ishinzwe iperereza yatangaje ko hari kasete ya video Bwana Stepien yafashwe n'abakoraga amaperereza. Iyi kaba ariyo yerekanywe mu cyimbo cy'ubuhamya bwe bushya. Muri iyo video, Bwana Bill Stepien yavuze ko icyifuzo yari yahaye Trump ari uko yavuga ko amajwi akibarurwa hakiri kare kwemeza ibyavuye mu matora, ariko we yishimira uko yitwaye mu kwiyamamaza. Ubundi buhamya bwerekanywe binyuze muri video nubwo umunyamategeko William Barr wahoze ari minisitiri w'ubutabera ku butegetsi bwa Trump. Bwana William Barr muri video avugamo ko yamaganye yivuye inyuma ibyo kwibwa amajwi abifata nk'umwanda ndetse n'ubusazi. Muri video Bwana Barr yagize ati: "Niba rwose yemera ibi bintu arimo kwitandukanya n'ukuri." Komite ishinzwe amaperereza ku byabereye kuri Capitol yanerekanye video ya Ivanka Trump, umukobwa wa Donald Trump. Ivanka Trump muri video agira ati: "Byarigaragazaga ko kumenya uwatsinze itora bitagomba gusobanuka mu ijoro ry'umunsi w'amatora." Muri ubu buhamya bwibanze ku bahoze ari abantu ba hafi y'ubutegetsi bwa Trump, harimo n'ubwa Bwana Matthew Morgan wari umunyamategeko mukuru w'ibikorwa byo kwiyamamaza bya Bwana Trump. Mu buhamya bwa video, Matthew Morgan yavuze ko ibyo kuvuga ko habaye uburiganya ntacyo byari buhindure ku byavuye mu matora. Yongeyeho ko itsinda ry'abanyamategeko bari bashinzwe kwiyamamaza kwa Trump bari babizi ko nta ngingo bashingiraho bemeza ko hari uburiganya, ukutubahiriza amategeko cyangwa ikindi cyashingirwaho ibyavuye mu matora biteshwa agaciro. Igikorwa cyo kumva ubuhamya cyo kuri uyu wa mbere kije gikurikira icyo ku wa kane ushize nimugoroba cyitabiriwe cyane. Cyarimo n'ubuhamya bwerekanye inkoramutima za hafi za Trump, harimo n'umukobwa we Ivanka Trump zihakana ibirego bye by'uko habaye uburiganya mu matora. Abanyamerika hafi miliyoni 20 bakurikiranye icyo gikorwa kidasanzwe cyatambukijwe kuri televiziyo mu masaha televiziyo ziba zirebwa cyane. Ku cyumweru nimugoroba, umwe mu bahafi b'iyi komite yabwiye abanyamakuru ko izagaragaza uburyo Donald Trump yakoresheje ikinyoma cyo kwibwa amajwi nk'uburyo bwo gutesha agaciro demokarasi. Bwana Trump yahakanye ko nta kosa yakoze, ndetse we n'abamushyigikiye bamaganye iyi komite yiganjemo abademokrate nk'igamije kumusiga icyasha mu bijyanye na politiki. Abademokrate bavuga ko byari ngombwa guperereza ku bihe biteye ubwoba kandi byahitanye abantu igihugu cyanyuzemo. Ikindi bakavuga ko Madame Nancy Pelosi, perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ya Amerika, yashatse gushyiraho komisiyo yigenga kandi ihuriyeho n'amashyaka yombi, ariko abarepublikani bakabyanga. Abantu bane nibo bapfuye ku munsi w'igitero cy'abashyigikiye Trump kuri Capitol, umwe arashwe n'igipolisi. Abapolisi 140 nabo barahakomerekeye, ndetse umwe muri baza gupfa ku munsi wakurikiyeho. Hanyuma yaho kandi abapolisi 4 bapfuye biyahuye. Abantu bagera kuri 850 batawe muri yombi biturutse kuri izo mvururu, barimo 250 bashinjwe icyaha cyo gusagarira cyangwa gutambamira iyubahirizwa ry'amategeko. Nyuma y'igikorwa cyo kuri uyu wa mbere, hateganyijwe ibindi bikorwa nibura 5 byo kumva abatangabuhamya mu ruhame bizaba mu byumweru 2 biri imbere.
Urakoze Temistocle Mutijima. Dusubire mu Burundi, abanyagihugu bo muri komine Muha mu mujyi wa Bujumbura barasaba ko hakubakwa iteme kuruzi Kanyosha ruhuza makati ya Kibenga na Gisyo. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye.
Ubwo ruzi Kanyosha rumanuka ruva mu misozi ya Bujumbura rirare utundi tugezi tukagenda twisukamwo rugashika muri ayo makartie ya Kibenga na Gisyo, rwiyongereye rukisuka mu kiyaga Tanganyika. Ababa muri ibyo bice bavuga ko bamaze imyaka myinshi bajabutswa mu buryo bwo guhekwa mu mugongo no kubaterura bikabatwara uburyo bwinshi.
Bano changani bishita. Ije periodi yo y'abanyeshure, ubunuko ko ari mu examen, baza mu migwi. Haje barashaka kumara, haje gutona abanyeshure bashika nka 3. Batonje haje baba bajaburanga. Abanyakazi bose bakora ubuzi baje muri ville, ako wirwa baraduga hari ya ruguru bacaca ngaho, cyaje gufatira bisi ngamukinira.
Nagenda nkaro kiga nyene nkashira ko muto nkagenda. Tsaba haje ko bahadushirira karabafere baba bakoze. Eh kugira bishobora kutworohera ingene tuza turashisha utuntu byoroshye.
Abiganije ijwi Amerika basigura kuko umuntu ajabukijwe yishura amafaranga ari hagati y'ijana na majana abiri y'amarundi yaba afise ibiro byinshi amafaranga akiyongera. Abo banyagihugu bakavuga ko ababyeyi baba bafise ubwoba bw'abana bahaca baja ku ishure iyo amazi yabaye menshi.
Rekara abavyeyi usanga nkuba imvura iguye agira umutima ati mwana wanje avashika mu ruzi kwawe. Tufasha abantu benshi kuko abantu benshi mu kibenga ngaho baraja gusumira mu gisyo, abantu bo mu gisyo nabo bakaja mu kibenga bagiye kurondera nk'uduhuzo ariya mu kinindo n'abandi benshi mpora mbona abantu badandaza nkabo.
Araho cyabinyi kona kare cyari giharikira twagwa ari abadacangaha kubera ururuzi
cyangwa haro nk'abantu benshi batinya ko baterura bado barahaca ko babereye hafi
n'abana baca muri ugo ruzi baja ku mashuri yo mu kinindo n'ahandi bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bemeza ko yamazi yabaye menshi batashe cyane cyane bahitamo gufata urugendo rurerure rudaca mu mazi. Ico bifuza ni kimwe
tanga mahera kugira baduterure kwasuriwe ne deza
amazi arinze ngaha yatwirigura tugaca kwibaragara ariko badukubita inkoni zaba imvura yaguye kenshi ni badukubita inkoni
kugira tujabu tadushara kwibaragara.
Naho abakora akazi ko kujabutsa abantu barimo n'abamaze imyaka hafi 15 babikora bavuga ko babigize umwuga, abo ntibifuza ko hoje ikiraro.
Abyo nahirwa umunsi wose nkahapasitse abantu tubatarika umugongo abagore tukabaterura iyo usuhuriwe tukabona ni bwinshi sana nta muntu tujyaba utinya kandi rukoma hariya hejuru barusuriwe nk'uko ntawugeza iki kiraro ni benshi babaho oya nta biraro dukeneye haje ikiraro wumva ni benshi ngamwamyiki
gaburira abantu benshi
kuri igihumbi bibiri.
Musitaneri wa komine Muha Devote Ndayisenga avuga ko leta y'u Burundi itibagiye ababa muri ayo makaritiye akoresha inzira yo kuri ugo ruzi Kanyosha.
Eko hariho ibarabara rizoca mu gisye batubwiye ko rishobora kubakwa ninota ko naho reisha kiraro kitoba kihasi biri mu biharuro biriko birigwa turarindiriye. Ego mugo batubwiye ko atari kera cane n'ibintu biri mu nteguro ya Banki Mondiali niyo me izobikora.
Musitaneri wa komine Muha akavuga kandi ko n'abiharuro by'amafaranga azokoreshwa mu kubaka ico kiraro biramenyekana. Ubwo ruzi Kanyosha rufise amajabu kirashika kuri atatu ku ruhande ruba rwamaze kwaguka rwanabaye rwinshi. Ubwo ruzi rushizwe ku ikiraro rukaba rwokorosha imigenderanire ndetse n'urudandazwa hagati y'abantu baba mu kinindo Kanyosha Kibenga Gisyo n'abandi benshi bagwiriyemo abanyeshuri hakiyongera ko n'ingenzi. Ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi ARB gikukira ubushikiranganje bw'inyubako ibikoresho bya leta no kugwiza uburaro caramaze kubaka ikiraro muri quartier Busoro muri zone Kanyosha kuruzi rwa Kanyosha mu gice cya ruguru. Ibikorwa byo kubaka ibiraro biriko birarangurirwa mu ntara nyinshi zigize u Burundi. Aha twovuga nk'ikiraro cyo kuruzi Kayave ruri mu ntara ya Kayanza ku ibarabara ry'igihugu nimero imwe rishika ku rubibe rwa Kanyaru ruhuza u Burundi n'u Rwanda. Ibarabara rifatanya zone Marambya muri komine Mutimbuzi na zone Buterere iri mu gisagara cha Bujumbura nayo nyene hagiye gusanurwa ikiraro casenyutse. Ibyo bikorwa biriko biranakoregwa no ku ibarabara ry'igihugu nimero 9 arije bubanza cyo kimwe no ku ibarabara ry'igihugu nimero 3 rija mu Rumonge kuruzi kirasa ikiraro cari carasenyutse. Ahandi ni ku ibarabara ry'igihugu nimero 7 rija mu Ijenda ku kiraro Kamesa kiri ku Musaga aho inkombe yo munsi yaco yatumye hasenyuka. Naho ku birometero 22 uvuye Bujumbura imageyo ku ibarabara ry'igihugu nimero 1 rije mu Kayanza bariko bayashigikira ikiraro cari kigeramiwe ndetse n'ahandi heshe hatandukanye haba mu gisagara no mu gihugu hagati. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubirire ya Baro wamfashije kuyabagezaho. Tubifurije umunsi mwiza, dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: ujya guhebya umuja umujago arigata inzindaro, bisobanuye ko ushatse kugira uwo yima yifata nk'umukene akarara atariye ngo adasangira n'uwamusuye. Umugani uti ujya guhebya umuja umuja gwarigata inzindaro mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.